Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirongera ikinyarwanda. Ninge kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda umwari Diane Shima Rwigara yatanze kandidatire ye yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu.
Nuko ibibazo bitabuze aho bisha abantu bange bajya gusinyisha bakabafotora ibintu nk'ibyo kurebye ugereranyije hari itandukaniro kandi ryiza cyo navuga mu kwiyamamaza nizere ko kandidatire yanjye bazayemera.
Umwari Diane Shima Rwigara wifuza kwiyamamaza nk'umukandida wigenga muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano yongeye kubura hagati ingabo za leta FARDC mutwa M23.
Bumvise yuko babari kugwanira ingambo zake ku mabombera no kumva yuko yerekera za Karuba.
Umwe mu bahunze imirwano mu Burundi haravugwa icyorezo cyakorera gikwirakwizwa nini n'isuku nke y'amazi.
UNSP yarapimye isanga ry'amazi bakoresha arimo imigera ya korera, arico gituma twasaba abajeje intwaro ko babyugara.
Edwin Baradahana, minisitiri w'ubuzima, muramwumva mu kiganiro cy'abari n'abategarugori. Inteko y'abacamanza y'i New York yahamije Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika ibyaha byose 34 bikomeye yashinjwaga. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Ndi kumwe na Diane Nini Nahazwe.
Reka duhere ku butungane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyagihugu 12 bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu juri iburanisha Donald Trump i New York bemeje ko uwo yahoze atwara Amerika yagirwa n'ivyaha 34 vyose yaramaze iminsi ariko araburana ko. Ivyaha 34 Donald Trump yariko aburana ko bifise imizi ku madorari 130,000 yahaye umugore akina marere sibitera soni hazwi ku izina rya Stormy Daniels. Trump yavuze ko yaciriwe urwa gondagonde ashobora kuzopfungwa imyaka 4. No nkuru turaca twigaruka ko mu mpera zano makuru aho tuza kumvisha ica batandukanye babivuze ko. Twandaniriza makuru yacu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu mu gisagara ca Kanyabayonga kitari kure cane ni ca Goma baraye barahunga itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP dukesha ino nkuru rivuga ko umwe mu bategetsi ba Kongo atashimye ko amazina yiwe atangazwa. Yaribwiye ko ku mugoroba wejo kuwa kane abarwanyi ba M23 bari basigaje ibirometero 5 gusa kugira ngo binjire muri ico gisagara. Uwo mutegetsi yagize ati ibintu bimeze nabi cane. Uwundi munyagihugu yavuganye na AFP nawe acaongera kwati igisagara cha Kanyabayonga gihava gisigara kigaragara. Igisagara cha Kanyabayonga gifatwa nka kimwe mu bisagara bikomeye byo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ubundi burere bwiriwemo intambara ejo kuwa kane ni Masisi no micungararo ya Sake. Amashyamba aranira gateka kazi na muntu wakemeza ko kuwa mbere abarwanyi ba M23 bari bayigaruriye igisagara kindi citwa Kiagala. Ababa muri ico gisagara nibo bace bahungira ku bwinshi mu gisagara cha Kanyabayonga gishobora kugwa mu minwe ya M23 umwanya n'umwanya. Tukiri ku mugabane wa Afrika, ibiharuro mfata kibanza bimaze kumenyekana mu vyavuye matora ya Afrika y'Epfo vyerekana ko umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi ufise amajwi ari munsi ya 50%. Ku bibanza 23,000 vyo gutorera ko ibigera ku 600,000 nivyo vyonyene bimaze guheza guharura. Muri ivyo bibanza 600,000 ANC imaze kuharonkera amajwi agera kuri 43%. Umunyamabanga mukuru umugambwe ANC Nomvula Mokonyane yavuze ko atabwoba ibiharuro bafise kugera ino saha bibanyuze. Majambo yiwe yagize ati duhagaze neza cyane. Benshi bari biteze ko hagera ino saha dufise amajwi ari hagati ya 36% na 40%. Turizera ko tuza kubandanya tugwiza amajwi. Bikaramuka bishitse umugambwe ANC nturonka amajwi akwiye bizoba ngombwa ko wikora ku yindi migambwe kugira ngo President Cyril Ramaphosa atoregwe manda ya kabiri. Bishitse iyo migambwe ntiboneke naho buzoba bubaye ubwa mbere umugambwe ANC utakaje ubutegetsi kuva mu 1994 aho ico gihugu casezerera intwaro ya Karyamisha miryango. Muri rusangi amajwi amaze guharugwa ni 70% vy'abatoye bose. Umugujeje gutunganya amatora muri Afrika y'Epfo ukavuga ko azogera ku munsi wa Mungu ibiharuro ntabanduka vyose vyamaze kumenyekana. Ejugi Amerika Washington DC turacamandanye namakuru twafitiye. President wa Amerika yemereye Ukraine gukoresha ibirwanisho yayihaye mu kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe by'Uburusiya. Imenyesha makuru mpuzamakungu bitandukanye birimo nka Reuters y'Abongereza, AFP y'Abafaransa, CNN ikora aha muri Amerika bivuga ko umutegetsi wa Amerika yatanze ano makuru ntashime ko amazina yiwe atangazwa. Yavuze ko uruhusha Joe Biden yatanze rutomora ko ibirwanisho vya Amerika bizokoresherezwa gusa mu gisagara ca Kharkiv. Umutegetsi abandanya avuga ko uruhusha Amerika yahaye Ukraine rudasiguye ko yayemereye kurasisha Uburusiya ibisasu bishobora kurasa kugera ku birometero amajana atatu. Igisagara ca Kharkiv Amerika yemeye ko Ukraine irungikamo ibisasu mu Burusiya kiri mu buseruko bwa Ukraine kikaba kiza imbere mu vy'Uburusiya bukunze kugabamwo ibitero kigira ubwa kabiri mu bunini mu bisagara byose bigize Ukraine. Hari haheze igihe ibihugu byo mu ishyirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe OTAN bisaba Amerika guha uburenganzira Ukraine bwo gukoresha ibigwanisho yayihaye mu kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe by'Uburusiya.
Amerika yumvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio Yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imirwano yongeye kubura hagati ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23. Imirwano ikomeye yabereye kuri uyu wa kane mu nkengero z'umujyi muto wa Sake muri teritwari ya Masisi. Inkuru irambuye Ali Darius Asanka.
Imirwano ikomeye hagati ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23 yumvikanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu duce twegereye centre ya Sake iri ku birometero birenga gato 25 uvuye mu mujyi wa Goma. Abaduhaye makuru yo kwizerwa badusobanuriye ko lokalite za Madimba na Ngumba arizo zibasiwe n'iyo mirwano kugeza mu masaha y'umugoroba wo kuri wa kane. Tugerageza kwerekeza ahumvikanaga imirwano huye n'ababashije kwambuka bava ahitwa Mubambiro berekeza Goma. Badusobanuriye ko hari amabombe yaba yatewe n'umutwa M23 yaguye hafi aho Radio Solidarite FM ikorera n'ayandi atatu yituye ahitwa Imayutsa. Kugeza muri iki kigoroba umubare w'abakomeretse n'abiciwe ntabwo uramenyekana kubera ko kubona uwatanga ishusho yuko ibintu byifashe hafi yaho urugamba rubera bitoroshe. Abenshi barakekeranya kuko amabombe yatumye bahunga batareba inyuma. Ubu ni ubuhamya bwa Patrick Nsabimana mu gihe twahuye ahunga.
Yagiye guca mu gitondo nyine wumva nyine imbunda nini zirimo zivuga. Mu rugo kuvuga ari imbunda nini zo hejuru zikomeye cyane. Sasa navuga ati ngo zaziri kwerekezahe, zaziri kuririrahe, ariko nazumvishe muri makeya na amabombe. Nyuma yaho ngaho ngizumva ngurikirana amakuru kushishoza wumvise yuko babari kugwanira ingambo zake ngo mabombe n'ukumva yuko yerekera za Karuba za Nizamusha.
Kugeza ubu ubuyobozi bwa gisirikare bwo mu ntara ya Kivu ya ruguru natangazo bwari bwatanga ku butumwa bugufi ku murongo wa X. Colonel Guillaume Njike, umuvugizi w'ingabo mu ntara ya Kivu ya ruguru, yemeje iyi nkuru y'imirwano yafashe indi ntera. Anamenyesha ko ingabo za leta zashubije umwanzi inyuma kandi ko zirimo gutsinda urugamba. Ukireba impunzi zituye mu nkambi zitandukanye ziri muri quartier Mugunga na Lacve zavuze ko zikomeje kuba mu buzima budashitse kubera ubwoba bafite butewe n'imirwano ihora yegera aya maka kandi ari mu mujyi wa Goma. Impungenge zikomeye bafite ni ukwibaza aho bakwerekeza mu gihe imirwano yabasanga i Goma cyangwa se baramutse bateweho andi mabombe nk'uko byabaye kuri tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Rwanda, umwari Diane Shima Rwigara yatanze kandidatire yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nka kandida wigenga mu matora za mu kwezi kwa karindwi gutaha. Eric Bagira Ubusa yari ku cyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora.
Umwari Diane Shima Rwigara yaje ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora aherekejwe n'umugore umwe ndetse n'abagabo babiri.
Inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite.
Ntabwo bagiranye neza nabaje kumusinyo.
Aha madamu Oda Gasinzi gukuriye komisiyo y'igihugu y'amatora yasabaga Diane Rwigara ibyangombwa bisabwa ku mukandida ushaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. No muhanga udatinda ku bakandida bose. Nyuma yo gutanga ibisabwa, Diane Shima Rwigara yatubwiye ku mirongo migari ya programme politique ye kuri inshuro.
Ni byiza ko dufite inyubako nziza, imihanda myiza, isuku mu gihugu, nibyo gushimira kuko nabyo birakenewe. Ariko kandi uko twubatse ibintu ni nako tugomba kubaka abantu nkuko nabivuze muri 2017. Rero programme politique yanjye iribanda kugira umunyarwanda wihagije mu biribwa, ufite aho aba, ushobora kohereza abana ku ishuri nta guhangayika kwinshi, umutekano w'igifu n'imibereho mbere y'ibibindi byose.
Ni ku nshuro ya kabiri Diane Shima Rwigara ashatse guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'2017 komisiyo y'amatora ntiyamwemereye kwiyamamariza kuri uyu mwanya kuko yatangaje ko hari ibyo atari yujuje. Diane Shima Rwigara yavuze ko urugendo rwe mu matora asanga rutandukanye cyane n'urwanone.
Ngiranyije na 2017 gushakisha imikono byari bigoye kurusha ubu ngubu. Uyu mwaka ntabwo ubuyobozi bwigeze budutambamira cyane nka mbere ko baturetse tugashakisha imikono. Nubwo ibibazo bitabuze aho abantu banjye bajya gusinyisha bakabafotora ibintu nk'ibyo, ariko urebye ugereranyije hari itandukaniro kandi ryiza. Icyo navuga mu kwiyamamaza, nizere ko kandidatire yanjye bazayemera kuko ibisabwa byose ndabyujuje, uretse ikiriya bavuze ibindi nabyo nzabizana muri iyi minsi. Abantu bansabye basabaga 600, natanze 970, hafi igihumbi. Mfite icyizere ko kandidatire yanjye bazayemera, ashobora kwiyamamaza kandi umuntu uko kwiyamamaza bikazagenda neza.
Mu mboniye, Diane Shima Rwigara asanga hari ibikwiye guhinduka cyane kubikora mu mugambi wo guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri bwugarije abatari bake.
Uretse n'urubyiruko n'abantu muri rusange, leta yacu yareka abantu bagakora kuko hari imbogamizi nyinshi ku muntu ushaka kwikorera, yaba ari umuntu ukora ibintu biciriritse, ibyo twita ko biciriritse, yaba ari undi muntu uringaniye cyangwa uri hejuru. Hari ikibazo cyo cy'imbogamizi ku bantu bashaka kwikorera cyane cyane. Ugasanga nk'abanyamahanga baza gukora mu gihugu cyacu baraborohereza kurusha Abanyarwanda. Icyo rero ni ikibazo. Ubundi Abanyarwanda bagombye kugira priority ngo bakore mu bwisanzure.
Umwari Diane Shima Rwigara niwe mugore umwe rukumbi ugaragaye ashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Mu matora aheruka mu 2017 ntiyahiriye Diane Shima Rwigara. Yashinjwe ibyaha birimo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano birangira yisanze muri gereza kuko komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko mu bamusinyiye hagaragayemo indangamuntu z'abapfuye. Diane Shima Rwigara akavuga ko ibyo byose bishingiye ku nyungu za politiki. Avuga ko mu gihe yasabwaga kugaragaza abantu 600 bamusinyiye yari yabakubye inshuro ebyiri. Kuri inshuro akavuga ko yasinyiwe n'abagera kuri 974. Mu byangombwa komisiyo y'igihugu y'amatora yagaragaje ko akibura muri dosiye ye ni inyandiko y'umukandida igaragaza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. Hari kandi icyemezo cya muganga gitangwa n'umuganga wemewe. Ibyo komisiyo y'igihugu y'amatora yamumenyesheje ko ashobora kubishaka mu gihe giteganywa n'amategeko mbere yo gutangaza urutonde rw'abemerewe kwiyamamaza. Kuri uyu munsi nibwo abifuza kuba abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'umwanya w'abashaka kuba abadepite barangiza gutanga ibyangombwa byabo. Abamaze gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amashyirahamwe yigenga 19 akorera mu Burundi no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba aramagana icyemezo cya leta ya Tanzania cyo kwirukana ku ngufu impunzi z'Abarundi. Pierre Claver Niyonkuru.
Ingingo ayo mashami 19 ashingira ko mu kugabisha igihugu cya Tanzania niyo kugara amakambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu ari mu ntara ya Kigoma iri mu burengero bwa Tanzania. Izi kambi nini zibiri zirimo impunzi z'Abarundi zirenga 110,000. Mu ntango z'uyu mwaka umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan niwe yabitangaje mu ijambo ryiwe ashimangira ingingo yari yafashwe n'inama nyabutatu ihuza ico gihugu Uburundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi. Kuva ico gihe HCR ryarasohoye urwandiko rw'ingengabihe Ijwi ry'Amerika ryaronse rwerekana ko ayo makambi yose azokugagwa mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Kubwa ayo mashirahamwe yigenga igihugu ca Tanzania n'ishirahamwe HCR barafadikanije umugambi wo guhonyanga amasezerano y'i Geneve mu Busuwise yatewe ku mukono mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na rimwe. Aya nayo akingira impunzi yose aho yahungiye agategeka ibihugu vyazakiriye kutazirukana ku nguvu. Zimwe mu mpunzi zaganiriye n'Ijwi ry'Amerika zivuga ko zabuze ayo zicira n'ayo zimira kubera iyo ngingo ya Tanzania.
Inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazoba ngaha bagataha Burundi bagashika bicwa dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo n'ahantu mu ngora n'ahantu butari muda torora ataki na kimwe ushobora gukora utadandaza
kandi abenshi ibyatumye duhunga bitaratorerwa inyishu nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika no kugarama ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero
arashobora kuturasaba nkuko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera bakabarasaba bakabagirira nabi muribuka imutabira 2012 impunzi nyine zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungaro rera rero bikakogwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri tutabagwa hakiri kare.
Ibiro bijeje kumenyesha amakuru mu gisata cha HCR kiraba karere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika biri Nairobi muri Kenya vyabwiye Ijwi ry'Amerika ko atako iryo shirahamwe ridakora ngo rikingire impunzi. Ivyo biro vyatumenyesheje ko biheruka gushikiriza leta ya Tanzania amakenga y'impunzi kuri ico kibazo. Kubwa HCR leta ya Tanzania yarijeje iryo shirahamwe ko impunzi zizoguma zikingiwe. Ivyo biro bivuga ko HCR ryaganiriye n'umushikiranganji ajeje migenderanire wa Tanzania nawe akizeza ko atampunzi izo kwirukanwa ku nguvu. HCR ritangaza kandi ko atamugambi rifise wo kwaka ubuhunzi abarundi bari muri Tanzania. Naho biruko ibiro vya HCR vyirenze kugira ico bivuze ku rwandiko Ijwi ry'Amerika ryaronse werekana ko aya makambi azokugagwa mu mperazo y'uyu mwaka. Yamara iyo mvugo ntihumuriza impunzi z'abarundi zivuga ko ibikorwa byo kuzihohotera bitigeze bihagarara nayo mashirahamwe yigenga arabishimangira. Leopold Sharangabo atwara irivugira impunzi CBDH Vicar kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Ntituvyemera kubera ko ibikorwa byose byo guhohotera impunzi mu ntumbero yuko zotazikomoka byarabandanije haba ibikorwa by'ubwicanyi gufungirwa ubusa konona imirima yabo ko igikorwa cyose bakora cyo kwiteza imbere mu ntumbero yo gusahiriza mu bifungurwa by'inkica n'ikizi basanzwe bahabwa.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu n'umunani baramaze gutahuka. Ni mu gihe HCR yerekana ko abarundi hafi ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya. Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafashe imiryango yabo
nuko biteza imbere ubwabo.
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi haravugwa icyorezo cya kolera gikwirakwizwa ahanini n'isuku nke y'amazi. Ibura ry'ayo mazi rigira ingaruka zikomeye ku bakenyezi nibo bagomba kuyavoma, abagabo ntibabibafashamo. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye mu rwego rw'ibiganiro by'abari n'abategarugori ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye.
Muri kino gihe zone rubirizi yiziziwe n'ikiza cya kolera, bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba wa Tenga hagahwa ama ugeramiwe kuruti yindi. Abavuganye n'isoko ryacu bavuga ko bacumukura cyane kugira ngo bashobore kuronka amazi meza.
Uri nk'umukenyezi wagiye gusitasha ibihumbi bitatu niwo guri bido y'amazi y'igihumbi uremeruka ngo ibyo byikarombo. Abantu baratugwarira kw'inzoka, baratugwarira ko kwasi, kubera banwa amazi mabi niyo dutekeza niyo tumesuza
ingorane turazigira kuko hanini twebwe abakenyezi nitwebwe dukenerwa kwayo mazi tuyanyarukana hakunyarukana meza shatunyarukana yo mabi kuko niyo dufise hafi
nta mazi abaruguru muri tengagahwamo tukironka dusigaye tubura amazi bamwe tugasha tuvyuka saa munani saa cyenda tuvoma ya nyina twegereye
inzuzi nka Gikoma Murago na Karombo nizo usanga bamwe bariko baravoma abandi bamesuramwo ibyo biruko mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu igihe agendeye ibibanza biriko bivurirwamwo abagwaye korera yasabye abanyagihugu gukoresha amazi meza ariko aratangwa n'amashyirahamwe afasha mu kugwanya ico kiza Ridwine Baradahana yabivuze ku wa 19 ukwezi kwa gatanu
UNESCO yarapimye isanga ry'amazi bakoresha arimo imigira ya korera arico tuma twasaba abajeje intwaro ko bavyugara vuba bwango bijya binoko vyimbwe na bene gihugu hagasigara hakora bya bindi byatangwa na leta amazi wota hamwe na amazi ya regides tuba bidufashije kugwanya igwirano ry'imigera yakorera
amazi atangwa n'ishira hamwe regides niyoroshe gushikira abanyagihugu muri rusangi he bagenda ibirometero nka bitanu baja kuyavoma aho bita mu kivoga canke bakaduga aho bafata urugendo rw'isaha muri komine y'Isare ihanuru bibe na mutimbuzi basanzwe babamwo abadashoboye kuyavoma bacha bayagura amafaranga igihumbi ku ibido imwe y'amaritiro 20 abakenyezi na cane cane abafise abana bakiri bato bavuga ko bakenera amazi menshi ku buryo badashobora kuronka amafaranga yo kuyagura canke ngo bame bikoreye amabido n'abana mu mugongo baja kuyavoma
umugabo kwa zinduka agenda ashika fungura ntabatangwa amazi wakuye abakenyezi cane cane kuturuha ibido urumba wagiye gucibye 3000 na gusigira iyo rasi 5000 ntacakora
abagabo nabo baba bari kuri iyo mirimo wewe washika avuga ati none ndaoga canke sinoga kuko hacaba intambara atasanze amazi nga mu rugo rugo
bamwe mu bakenyezi babona ko abagabo bafise inguvu zo kwikorera amazi aribo baba bakwiye kuja kuyavoma ariko kubw'imico y'abarundi icerekana ko hari ibikorwa byitwa ko byahariwe umukenyezi n'ibindi byihariye ku bagabo abakenyezi bose ntibabibona kumwe
nico kunda umugabo navuga ati kampambane ndabe ko ndonka n'ikiro cy'ubufu cy'abantu none umugabo mutumye kuhiga amazi bashanti bya byoroshye niba uri ku bantu bafise amakinga nta kinga yoduga nariya nani barabara hacha ngari karata na mazi
hakaba besi rero abakore nabo baca biganda ngo rekanga urya pome bakamufatana nabi
cyo ni gikorwa cyiwacha bakenyezi mugabo ugwaye mushinga ntaharashobora kukunganira kugira ngo muronke ico mukaraba mu gufungura
hari abandi babibona ukundi na umvukiye Jacqueline abona ahubwo ko abagabo baba bakwiye kubafasha iki gikorwa cyo kuvoma amazi
muri iki gihe cy'ubukene bw'amazi kiraturusha ahari afise umwanya arashobora gufata umwanya akagenda kuvoma akadufasha natwebwe abakenyezi barazi ko turuha gufata urugendo rurerure n'ibido ku mutwe n'umwana mu mugongo ntabyo tugishoboye njye ku ruhande rw'iwanjye nukuri arabanza akazindura saa cyenda z'ijoro kagenda kurondera amazi meza iyari ku buryo atayaturonka hafi
komine mutimbuzi iri mu turere twinshi two mu gihugu cy'u Burundi dukenya amazi nubwo ifise amasoko menshi abarongoye shamwe regidezo ritanga amazi mu gihugu basigura ko ubwo bukena hanini buva kwiyaguka hagibisagara abakenyezi basanzwe bari ku bwinshi mu gihugu kuruta abagabo nibo bakogwa ko n'ingaruka z'ubwo bukene bw'amazi muri rusangi ibisagara nka byose barafise ubukene bw'amazi mu gisagara cha Bujumbura kumugwa mukuru butunzi uko umwaka uhera ni kama karitiye akena amazi agenda aba menshi ayarasanzwe ayakenye yoyo ibintu birunyuka aha twovuga nka makaritiye ari ku mpera z'igisagara nka Kanyosha Kinama na Charama no kumugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega nabo ni nkuko amakaritiye atari make afite ubukene bw'amazi aha twovuga nka makaritiye ya Mushasha Bwoga Nyamirago Nyabututsi na Kare aho hose hamwe n'ibindi bisagara byo mu zindi ntara atagikozwe mu gushikiriza amazi meza abanyagihugu ikiza cyakorera gishobora kubashwaramwo hamwe n'izindi ndwara zituruka ku isuku rike
urakoze Thierry Zenda yishimiye intego y'abacamanza y'i New York yahamije Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika kugerageza guhindura binyuranije n'amategeko ibyavuye mu matora ya 2016 yamugejeje ku butegetsi. Donald Trump yahamwe n'ibyaha byose 34 bikomeye yashinjwaga nyuma y'umwanzuro w'abacamanza. Trump yise icyemezo urukoza soni Themistocle Mutijima.
Intego y'abacamanza 12 yari imaze iminsi ibiri yiherereye ngo ibashe gufata umwanzuro. Bose nta n'umwe uvuyemo baje kwanzura ko Trump w'imyaka 77 ahamwa n'ibyaha byose uko ari 34. Ni mu rubanza nshinjabyaha rwa mbere mu mateka ruburanishijwemo umuperezida wa Amerika. Ibyaha Trump yahamijwe uko ari 34 bifitanye isano n'impongano y'amadolari 130,000 yahawe Stormy Daniels, umukinnyi wa filimi z'abakuru, ngo abike ibanga ry'uko yaryamanye na Donald Trump. Gutanga iyo mpongano ubwabyo si icyaha, ahubwo Trump yahamwe no kuba yaracuze inyandiko z'ubucuruzi mu kigo cye Trump Organization gikora ubushabitsi bujyanye n'inyubako. Uko gucura inyandiko nabyo bikaba byari bigamije guhisha ubwo bwishyu bukitirirwa ikiguzi cya serivisi z'amategeko yahawe n'uwari umunyamategeko we Michael Cohen. Michael Cohen ni umwe mu batangabuhamya bakomeye bashinje Trump muri uru rubanza, kandi yabwiye urukiko ko Trump ari we wategetse ko Stormy Daniels yishyurwa, afite impungenge ko aramutse amushyize hanze byajyaga kubangamira ukwiyamamaza kwe mu 2016. Trump byitezwe ko ari uzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora yo mu kwa 11 k'uyu mwaka, aho azaba ahanganye na perezida Joe Biden wamutsinze mu 2020. Icyakora ubu Trump yugarijwe no kuba yashyirirwaho amabwiriza ntarengwa cyangwa agafungwa imyaka igera kuri 4. Ikatirwa rya Trump ryari riteganijwe ku itariki ya 11 y'ukwa 7. Ni ukuvuga hagati mu bikorwa bye byo kwiyamamariza kongera kuba perezida mbere gato y'iminsi mike ngo inteko rusange y'ishyaka ry'iterane ku ya 15 y'ukwa 7, aho agomba kuzatangazwa ku mugaragaro nk'umukandida waryo mu matora ya 2024. Umunyamategeko Todd Branch wunganira Trump yasabye ko iki cyemezo cyakurwaho, ariko umucamanza w'urukiko rw'ikirenga rwa New York Juan Merchan yahise yanga ubwo busabe bwe. Mu cyumba cy'urukiko, Trump yerekanye amarangamutima make ubwo yumvaga icyemezo cy'abacamanza, ariko asohotse mu cyumba cyarwo avugira ku mutsi w'iryinyo, yabwiye abanyamakuru ko iki cyemezo ari urukoza soni. Arakaye cyane uyu wahoze ari umukuru w'igihugu, yagize ati ibi ntibirangiriye aha. Ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa Truth Social, Trump yanditse mu nyuguti nkuru ati uburenganzira mboneragihugu bwanjye bwahonyanzwe bikabije n'iri sebanya rigamije inyungu za politiki rihonyora itegeko nshinga kandi ryivanga mu matora. Igihugu cyacu kigana harindimuka cyahindutse urw'amenyo ku isi yose. Abacamanza bagitangaza umwanzuro muri uru rubanza, itsinda ry'abashinzwe kwamamaza Trump ryohereje ubutumwa bwa email bugenewe gukusanya imisanzu aho uyu wahoze ari perezida yanditse nabwo mu nyuguti nkuru ngo ndi imfungwa ya politiki. Kuva uru rubanza rutangiye mu kwa 4 k'uyu mwaka, Trump yagiye agaragaza kurusuzugura, agasuzugura abatangabuhamya bamushinja, nubwo hari icyemezo cy'umucamanza Merchan kimubuza iyo myitwarire. Umucamanza Merchan yahamije Trump icyaha cyo gusuzugura urukiko inshuri 10, anamuhanisha amande y'ibihumbi 10 by'amadolari, nubwo aya umucamanza yemeye ko ari agatonyanga mu nyanja ku muherwe nka Trump. Perezida Biden ntacyo yavuze kuri iki cyemezo cy'abacamanza, ariko itsinda rishinzwe kumwamamaza ryahamagariye abatora gutsinda Trump mu matora yo ku ya 5 y'ukwa 11. Iryo tsinda ryagize riti Donald Trump yakomeje kwibeshya ko atazagerwaho n'ingaruka zo kwica amategeko ku nyungu ze bwite, ariko icyemezo cya none ntigihindura uko Abanyamerika bahanze amaso kuri koroshye. Nta bundi buryo bwo kubuza Donald Trump kugera mu biro by'umukuru w'igihugu butari amatora. Yahamwa n'ibyaha bitamuhama, Trump ni uzahagararira ishyaka ry'abarepublikani. Trump yizeye kujuririra icyemezo cy'abacamanza kandi azakomeza kwiyamamariza ubuperezida. Nta ngingo mu itegeko nshinga rya Amerika imubuza kuba perezida nk'uwahamwe n'ibyaha bikomeye. Nka perezida naramuka atsinze amatora yo mu kwa 11, Trump azaba afite ububasha busesuye bwo gutanga imbabazi rusange ku bantu bahamwe n'ibyaha byo ku rwego rw'igihugu. Icyakora ntiyabasha kwibabarira ubwe mu rubanza rwaburanishijwe ku rwego rwa leta nkuru rw'i New York yahamirijwemo ibyaha. Uyu wahoze ari perezida ahanganye n'ibindi birego bitatu birimo bibiri ashinjwamo kugerageza kuburizamo binyuranyije n'amategeko itsindwa rye ryo mu 2020. Ariko izi manza zose uko ari eshatu ziracyari mu mpaka z'amategeko hagati y'abamwunganira n'abashinjacyaha. Kubw'ibyo urubanza rwa New York rushobora kuba ari rwo rukumbi rufashwemo icyemezo mbere y'amatora yo mu kwa 11.
Urakoze Temistocle Mutijima, hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umusaza umubikira inshyimbo ntumubikira ijambo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.